Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Gake neza nshuti bavandimwe turi kumwe. Hani Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze makuru yacu y'akakanya kuri radio yanyu. Mukanya na makuru avugwa hirya no hino ku isi akurikirwa nayo mu karere. Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza ararega u Rwanda guteza umutekano muke mu gihugu cye.
Buri mwaka mwama bikurikirana kuri ku mateleviziyo ati ngaba twafashe turabashikirije abo dufata rero benshi tubabajije ati twebwe twabonye imyemezo mu Rwanda duca muri Congo batumutse u Burundi bavuga ariko rero sibyo no munsi.
Uwo ni Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza mu kiganiro cyo gusoza umwaka yagiranye n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatatu. Mu Rwanda ho imvura yo kwa gatatu yasenyeye abantu abandi ibatwara ubuzima. Izo nkuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wanjye Aloyse Bigirimana. Aloyse bwakeye neza.
Takeye Eugenie turahera mu yavugwa muri Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa kane yarabandanije kwifatira mu gahanga abashingamateka b'abademokrate bagomba kumukura ku butegetsi. Ni mu gihe ivyimburano muri Sena bisa n'ibirimwo kutumvikana mu bijanye n'amategeko. Mu butumwa ku rubuga Twitter, Trump yaranebaguye abademokrate mu kuvuga ko abashingamateka b'abademokrate bamwagirije igihuti-huti kugira ngo bamukure ku butegetsi kuko abangamiye umutekano w'igihugu. Ubu naho yagize ati bariko baradindiza kurungikira Sena ingingo zibiri zinyagira ngo nayo imburanishe. Umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika yiganjemo abademokrate Nancy Pelosi yahisemo kuba arabangiriye kurungika izo ngingo zibiri bamwagiriza kurenga muri Sena ngo aburane imburane zitangure. Pelosi avuga ko azorindira kugeza abasenateri bumvikanye ku mategeko azogenga urwo rubanza. Perezida Trump yagirizwa gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kubangamira ibikorwa by'inama nshingamateka. Muri Afrika, abantu bashika 30 barishwe mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abitwaje ibirwanisho hamwe n'abadandaza mu micungararo y'umurwa mukuru Bangui hitwa PK5. Ni muri Repubulika ya Centrafrica. Byashikirijwe n'indongozi mu idini rya Kiisilamu ejo ku munsi wa kane. Iyo mishamirano yatanguye inyuma y'aho abadandaza muri ako karere bafatiye ibirwanisho bahakana amatagisi batozwa yashizweho n'imihari yitwaje ibirwanisho nk'uko uwo mutegetsi abandanya bivuga. Baba inteko zawo ni muri Centrafrica MINUSCA canke abategetsi b'igihugu nta na bamwe barashobora kwigarurira ako karere kiswe PK5 kari mu micungararo ya Bangui. Abimukira bashika ijana baratabawe ku nkengera za Espagne jo ku munsi wa kane biyongereye ku bandi bashika amajana abiri batabawe ku munsi wa Noel nk'uko byashikirijwe n'abajejwe ibikorwa byo gutabara muri Espagne. Nta makuru y'ubwenegihugu bwabo bimukira batabawe yatanzwe. Gushika aho uyu mwaka ugeze ubu abimukira bashika 250,000 barimo abagore n'abana nibo bamaze gufa bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari Mediterane nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe ryita ku mpunzi n'abimukira OIM. Muri Israeli umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu arigina ico yise intsinzi ikomeye mu matora y'ibanze yabaye jo ku munsi wa kane ku burongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi Likud. Netanyahu yahiganywe n'uwahoze ari umushikiranganji mu gihugu Gideon Sahara ku burongozi bw'uwo mugambwe. Uzoshigwa imbere kuri ubwo burongozi ni wazoba umukandida mu matora y'umukuru y'umushiranganji wa mbere mu kwezi kwa gatatu. Ibiharuro ntabanduka bikaba byitezwe gutangazwa kuri uyu munsi wa gatanu. Ibirego 16,000 vyitwariwe umugwi ujejwe amatora muri Afghanistan ni byo byashikirijwe mu mu bitagenze neza mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri uyu mwaka nkuko byashikirijwe n'abategetsi ejo ku munsi wa kane. Bishikirijwe inyuma y'iminsi hatangajwe ibiharuro mfata kibanza byahaye perezida Ashraf Ghani insinzi ya manda ya kabiri. Umugwi wigenga ujejwe amatora muri Afghanistan watangaje muri indwi ko Ghani yatsinze ku majwi 54.64% mu matora yo kuwa 2008 uku kwezi kw'icyenda kwarangiye. Ibiharuro ntabanduka byiteze kuzotangazwa mu ndwi zibiri ziri imbere ibirego byabitwaye bimaze gusuzumwa. Abapolisi barwanya imigumuko ejo ku munsi wa kane baraburijemwo abari mu myiyerekano imaze iminsi itatu ikurikirana muri ibihe vya Noweli muri Hong Kong. Igipolisi cahagaritse abatari bake bari binjiye mu maduka kuburizamwo ibikorwa vy'ubudandaji. Mu bihe vya Noweli muri Hong Kong hamenyerewe uruja n'uruza rw'abaguzi mu maduka hamwe na ba mukerarugendo, ariko muri iki gihe c'iminsi mikuru amabarabara hamwe n'amaduka bikaba birangwamwo ubwoba butagira uko buvugwa. Imyiyerekano yamiriza ubutegetsi yatanguye inyuma yaho leta ishikirije ko ishiriyeho itegeko rivuga ko abanyagihugu bazokora ivyaha bazotwagwa kuburanishwa mu gihugu c'Ubushinwa. Kuva ico gihe rero abanyagihugu baciye batangura kuja mu mabarabara biyamiriza ubwo butegetsi.
Murumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Arakoze mugenzi wacu harize bigira imana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi atugejejeho. Mukanya turakomeza mu karere k'ibiyaga bigari. Duhere mu Burundi aho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza hashigaje kugirana nabo ayoboye ikiganiro kimwe gusa mbere yo kubisikana ku butegetsi n'uzaba yatowe mu kwezi kwa gatanu. Mu kiganiro cyo gusoza umwaka yagiranye n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu kuri uyu wa gatatu, perezida Nkurunziza yasubije ibibazo byugarije igihugu muri iki gihe. Nibyo mugenzi wacu Desire Hatungimana uri mu Rwanda atugezaho inkuru Radio y'u Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi.
Mu bibazo umukuru w'igihugu yabajijwe harimo ikibazo camenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije amezi abiri bapfunzwe. Babajije nimba iryo pfungwa ritariko risubiza inyuma uwo mwuga wo kumenyesha makuru na demokrasi mu Burundi. Aha Petero Nkurunziza yishuye ko atawurenganywa, ariko akavuga ko ubutungane buriko bukora akazi kabwo.
Yavuze yuko abamenyesha makuru bapfunzwe barafise byangombwa ibyo sino bija kujewe barafise byangombwa ntari barafise urenganzo kurondera abashingwamanza baruzwe nga mu Burundi babaronde babafashe kuburana. Ibyo byose yavugiye ngaha anye atabitwara muri sentare hama baburane, nico sentare ibereyeho. Ntabwo bapfunzwe kugira ngo babakandamize. Yari impamvu
kuri igihugu asanzwe ari kizigenza ubutungane kwatotezurira abamenyesha makuru ntiyaciye kure mu kwishura ico kibazo.
Mu mategeko twisunze bizashingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe. Akazi karagabuwe mukuru w'igihugu ashaka be umucamanza mukuru nta burenganzira afite wo kwinjira mu rubanza rutaracika. Nicyo bituma rero basaba baburane barondere n'abavoka babafashe gushike vuba. Nibashima azo baramahoro, badashimye azokunguruza. Muri ico gihe ariko ndona bya bindi bita ubwigenge ubutungane, kandi amategeko arabitubuza. Twe tuzakuza umucamanza mukuru iyo sentare zose za rubanza rwacitse atayungururizo ryari n'abacha batwitura amarira dufata izindi ngingo.
Hari kandi kibazo nkora mutima mu gisata c'ubutunzi cabajijwe kizigenza u Burundi. Ico naco cerekeye ingingo yo kugara unywero isaza 3 z'ijoro n'imbitazahombo abadandaza b'ibinyobwa. Mukuru w'igihugu akavuga ko hari catumye iyo ngingo ifatwa.
Ingingo zafashwe zijanye nuko ububare bagara saa tatu z'ijoro ntiyahoraho. Mwatiza kukibaza ati mbega ni kubera iki bayizanye? Numva ko ari urwango. Niba banka abarongozi banyu bababonye igituma, hariho imvo ntakaburimvo, hariho imvo mugabe iyo mvo ifise umwanya itangure n'igiherera. Kumbe rejo babwiye ati ejo ni sawa titubandanye turangurure, nta kibazo. Mugabo ingenge ifashwe ntagira ibintu by'ibigombagomba biza cyangwa turutse mu politike twinjiramwo, kuko nitwebwe tubazwa umutekano wanyu, twe tubaza umutekano w'igihugu.
Amenyesha makuru bashatse kumenya ivyemeza ko igitero giherutse kuba ku ngabo z'u Burundi mu buraruko bw'igihugu cyakozwe n'igihugu cy'u Rwanda. Mukuru w'igihugu yashize ahabona bimwe muri ivyo vyemezo.
Rero ibi inye ibaye bwa mbere byarabaye 2014, 2015, 2016 ivyarabaye. Nabandi buruse cyo bundi muruhagarika. Baje batye mu ruhagarika. Twarabafashe, baje bisha abantu. Baratwemereza yuko turabafise none muse. Barose imyemenyerezo mu Rwanda, baca muri Kongo baza kwica abantu mu Burundi. Turabifise, turabafise, turabafashe. Hana bandi bateje ubundi si bajya bonyene, abandi bateye baciye muri Kongo. Nabo nyene turabafata baratubwira ati twarose imyemenyerezo mu Rwanda baducisha muri Kongo tuza gutera. Twarabafashe, turafise. Hana bandi igihugu cya Kongo, igisirikare cya Kongo cyafashe guhera umwaka 2018 buri mwaka mwamo bikurikirana kuri ku matelevizi ati ngaba twafashe, turabashikirije. Abo dufata rero benshi tubabajije ati twebwe twarose imyemenyerezo mu Rwanda duca muri Kongo batumuze gutera Burundi. Bavuga ariko rero sivyo no munsi tubifate nkama mugabo twebwe Barundi tuzoguma twubahiriza amasezerano bategeko mpuzamakungu, kuko Burundi muri za nyigisho nababwiye kufata twabigishe kuzerekana igihugu. Abarundi ntibigeze n'umunsi n'umwe barota batera ikindi gihugu. Uburundi n'ubwami ni igihugu c'abanyamahoro.
Nayo kubona Burundi bwaritwariye igihugu cy'u Rwanda ariko ntihagire igikozwe. Petero Nkurunziza avuga ko urubanza rutabora byanse bikunze ukuri kuzoteba kukaja habona.
Ndabwa karorero abakoroni binje gutera ibyo muri Afrika no hino no ku isi. Mu Burundi araci imyaka 120 binje mu gihe 1986 nga mu Burundi. None uno munsi ujya mu gwo kumenya ko kunywanisha Abarundi nti bari ko arabikorera ko aci imyaka 120 mbere nabateye Burundi shoje ni bakiriho. Mugabo tuzoibaza neza abateye Burundi kuko haje tubabaza su Burundi bwonyene kuri bijanye n'ubukoroni. Muzi mubaze no muri Tanzania ko arabidogadoga, muzi mubaze muri Benin ko arabidogadoga, mubaze muri Namibia bari ko arabidogadoga, muri Kenya baritwariye abateye ico gihe c'ubukoroni kugeza nabo bashumbusha. Urubanza ni rubungwa mwanya n'ikintu gihambaye cyane. Haje urubanza rwarinjiye ku muri no muzi nibikunda muga abanyarwanda bicari babizi neza yuko haci imyaka 100 to 200 abarundi bazakwishuza bya rwanda.
Uwariko ararangiza ikiringo cyo kurongora Burundi amenyesha ko imbere yo kubisikanya ku butegetsi n'ubuzoba yatowe mu kwezi kwa gatanu ku ntebe y'umukuru w'igihugu azosubira kuremesha ikiganiro nk'icyo.
Radijwe rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda arakoze mugenzi wacu Desire Hatungimana utugezeho iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Tukivuga kuri iki kibazo cy'imibanire y'u Burundi n'u Rwanda, mu mpera z'ukwezi gushize ku itariki 28 y'ukwezi kwa 11, nyuma y'aho Leta y'u Burundi itangarije ku mugaragaro ibirego byo guhungabanya umutekano ishinja u Rwanda, mu kiganiro umunyamabanga wa Leta y'u Rwanda muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe ushinzwe ibibazo by'akarere k'Afurika y'Iburasirazuba, yatangarije Ijwi rya Amerika ko nta gitero u Rwanda rwigeze rugaba ku Burundi. Byari mu kiganiro n'umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika uri i Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana.
Uribuka ko mu mwaka wa 2015 u Burundi bwashinje u Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu bidahuye n'ukuri. Ndetse no mwaka ushize hari inyandiko z'umukuru w'igihugu zagiye zishyirwa mu binyamakuru zivuga ku Rwanda rutarikira ahubwo a partner state, ahubwo ari an enemy state. Irango ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko mbere na mbere icyo navuga ni uko kushyira mu majwi y'igihugu kuriya kandi nta n'ibimenyetso ufite ni ibintu rwose bitangaje. Hanyuma ikindi kandi kuba bavuga ibitero irango bagomye kubanza kwibuka ahubwo ibitero byagiye bihera ku butaka bw'u Burundi bigakorega u Rwanda by'umutwe wiswe FNL n'uwise Sankara witwa Calixte Nsabimana.
FLN.
Ibyo bitero byaturukaga ku butaka bw'u Burundi. Niba rero Abarundi bashishikajwe n'ubusugire bw'igihugu kugira ngo bagomba kuba barahereye aho ngaho babyamagana, aho kugira ngo bashinje u Rwanda ibinyoma kandi ikimenyetso ndakimura bafite.
Ariko se ku Burundi bwitabaje umuryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango yo muri ako karere, mwebwe nk'igihugu cy'u Rwanda iyo miryango kandi mukaba muyihuriyemo, kubera iki mutareba ukuntu mwahura none ngo ikibazo mu gicoce mu kibonera igisubizo kizakomeza gitutumbe?
Mbere na mbere ntabwo ari ubwa mbere Abarundi bitabaza imiryango mpuzamahanga kandi babyigarigira nkana nta n'ikimenyetso na kimwe bafite. Twebwe rero twavuze kuva bigitangira yuko ikibazo cy'u Burundi ari ikibazo hagati y'abarundi ko bagomba kugikemura hagati yabo ndetse n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ukabigiramo uruhare nk'uko ubifitiye inshingano hari umuhuza washyizweho kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Rero bikaba bibabaje kubona Repubulika y'u Burundi ishaka kutujyana muri icyo kibazo kuva kera, twebwe rero ni ibintu twirinze kuva kera. Twiteguye rwose kubana n'u Burundi, Burundi niburamuka bukemuye ibibazo byarwo cyane cyane bugahagarika ubufasha butanga kuri imitwe y'iterabwoba ishaka guhungabanya umutekano mu Rwanda.
Ministre Olivier Nduhungirehe, ndabashimye cyane kubwa kakanya mwahaye Ijwi rya Amerika.
Ndabashimye.
Venuste Nshimiyimana, urakoze kuri iki kiganiro.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25. Ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ikigo cy'igihugu kiteganya gihe kiraburira ubutegetsi na rubanda ko bagomba kuba maso mu minsi itatu ikurikira, kuko ngo hashobora kuboneka ingaruka mbi zakomoka ku mvura yagwa muri icyo gihe. Ni mu gihe kuri uyu wa gatatu haguye imvura idasanzwe igahitana abantu barenga 10 ikanangiza ibitari bike. Hari mu kiganiro n'abanyamakuru inzego zitandukanye zasobanuragamo ingaruka zatewe n'iyo mvura idasanzwe. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yakurikiye icyo kiganiro, hadutegurira inkuru ikurikira.
Mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, imirimo guhangana n'ingaruka z'ibiza bikomoka ku mvura yaguye munsi mukuru wa Noheli irakomeje. Nimvura ubutegetsi buvuga kwidasanzwe bufatiye ku bindi bihe. Nkuko Professor Anastase Shyaka, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, yabwiye itangazamakuru mu kiganiro yatumije igitaraganya.
Ariko imvura twaheraho ni ukubanza gushima gahunda twari twafashe yo kuvana bariya abaturage mu bishango kuko ibasangamo ntabwo nzi ko ari cyo twari kuramura.
Kugeza ubu butegetsi burabarura abagera mu 10 bahitanywe n'ibi biza, benshi biganje mu mujyi wa Kigali, ari naho haguye imvura nyinshi ugeranije n'ibindi bice by'igihugu. Yasenye amazu asaga 100 nabwo ari hejuru ya 60 ari mu mujyi wa Kigali. Bamwe mu bacumbikishirijwe mu mashuri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi ikavuga ko bose bari kwitabwaho. Bwana Olivier Kayumba n'umunyamabanga uhoraho muri ministeri.
Ubu turimo turateganya mu masaha cyangwa mu minota mike iri imbere tugerageze byibura kubaha imikeka n'ibiringiti byo kubafasha, ariko abenshi hari ibyo bavanye mu mazu yabo nko guteka nta kibazo, ibiribwa barabifite, abatabifite Gasabo district na n'umurenge barimo barabafasha. Turimo turakusanya amakuru yose kugira ngo turebe ubufasha.
Ijwi rya Rani byegereye umugezi wa Nyabugogo byarengewe n'amazi. Hari n'inkuta z'amazu zagiye zigwa mu mihanda. Uretse izo ngaruka, ahantu yongeraho kuba mu mujyi wa Kigali hari bimwe mu bice byo mu karere ka Nyarugenge bidafite amazi n'umuriro w'amashanyarazi kubera iyo mvura idasanzwe. Ambasaderi Claver Gatete, ministre w'ibikorwa remezo, aravuga ko kugeza ubu amazi yanduye bikabije agomba kubanza gutunganywa n'inganda bakabona kuyaha abaturage. Gusa ngo hongeye kuboneka imvura nk'iyo mu ijoro ryo kuwa gatatu, ibintu bishobora gusubira urudubi.
Ubu rero dufite teams zirimo zimonitoringa kuko amazi n'ari ya Nyabarongo, amazi n'aya ngaya ajya mu butaka niyo dusanga hariya Kimisagara. Aya mazi yari yanduye cyane birengeje ku buryo yajemo n'ibyondo, udashobora rero kuba wagira ikintu yayungurura uburyo washyiraho treatment, ntabwo byashoboka kugira ngo noneho ushobore kubaha abantu amazi meza abashobora kuba bakoresha amago yabo. Ubu rero ho mu bugira n'ubungu baracyakora monitoring yayo, barakora ibwini imvura nyinshi ngo yongere yangize, nko mu byejo aya mazi ashobora kuba yabonetse n'unakugira kuba treated agatanga nk'uko bisanzwe. ariko haramutse haguye nibura nk'iyo twaraye tugushije ibyo ngibyo byatuma none ikibazo kiba kibi cyane kurenzaho, ariko tubona yuko umunsi umwe amazi ashobora kuba yabonetse.
Ni imvura yaguye mu gihe kitageze amasaha atanu, kandi ijikurikirana n'igikorwa cyo gusenyera bari batuye mu manegeka n'ibishanga ni ingingo itaravuzweho rumwe, na cyane cyane ko ngo hari abakiri mu matongo. Profesa Shyaka akavuga ko hari abafashe ibiza bakabihindura politiki akaboneraho no kubiyama.
Abakoresha ibi biza mu mvugo zidahwitse za politiki no gushakira ibibazo aho bitari, nyamuneka bwe gushinyagurira Abanyarwanda. Icyo twe turiho nka Leta y'u Rwanda ni ubutabazi bw'ibanze bugomba kurengera ubuzima bw'Umunyarwanda, kuko tuzi ko Umunyarwanda ubuze ubuzima bwe ntabwo wakongera kubona. Ntabwo dukurana gukunda guterana n'abamagambo, ariko ngira ngo mujya mubumva, twagira ngo rwose twiyame abantu bose bashaka gukoresha ibi bibazo babihindura imikino yo kuvugira ku mubyimba Abanyarwanda kujya gutaratara baba bagize bashya n'abashya.
Uyu mutegetsi yanavuze ko nibikomeza haziyambazwa izindi mbaraga, maze asaba Abanyarwanda kutayobywa n'abo yita ko bakora politiki y'umwanda.
Nibikomeza ngira ngo turaza gukoresha imbaraga z'amategeko kugira ngo zidutabare, kuko turabibonamo ingeso mbi yo kwangiza Abanyarwanda no kwangiriza igihugu no gusopanyiriza igihugu no konana ishusho yacu. Abanyarwanda turabakunda, iyo bitaba ari uko ngira ngo waba bishidikanyaho ya nawe yakwivuga ibigwi, ariko ibyo dukora byose tubikorera Abanyarwanda kugira ngo babeho neza. Ntabwo rero nuwashaka gukina politiki yakina politiki y'umwanda irimo ubushinyabuzi bugezaho.
Kugeza ubu imihanda hafi ya yose mu mujyi wa Kigali ubutegetsi buravuga ko yagizweho ingaruka n'iyi mvura idasanzwe. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ubwo imwe yari yanafunzwe kuko hari bumwe mu binyabiziga igipolisi cyarohoye byatwawe n'amazi. Hari kandi hegitari z'ibihingwa zikabakaba 50 zangiritse. Ubutegetsi bugakomeza gushishikariza abatuye mu bishanga n'amanegeka kubihungira kure bagakiza amagara yabo. Muri Kigali ho nyine harabarurwa bakabakaba 3,000 bakiri mu bishanga cyangwa se inkengero zabyo za hafi, n'abandi basaga 3,500 bamaze kwimurwa. Uretse ibice by'ibishanga imvura idasanzwe yanibasiye amagorofa maremare y'ubucuruzi kandi akomeye yo mu mujyi rwagati. Ababisesengurira hafi bo bakomeje kutarya umunwa mu kuvuga ko nyirabayazana ari igenamigambi ry'ubutegetsi ridahamye mu bikorwa remezo birambye. Ikigo cy'igihugu cyiteganya gihe cyo kirakomeza kuburira abategetsi na rubanda. Bwana Aimable Gahigi, umuyobozi mukuru w'iki kigo, uku niko yabwitangaza makuru.
Iminsi atikurikira turaba dufite imvura ariko iyinyuzamo igatanga umucyo. Ikibazo cyayo ni uko iri bugwe n'ubundi ahantu iyi mvura twari tubonyera ishegeshe. Ahantu henshi yarayishegeshe, nitongera tukabona indi mvura niyo yaba nkeya, tugomba kwitegura ko nayo ishobora kugira ingaruka. Nubwo mu busanzwe imvura itari nyinshi twari tumenyere ko idateza ingaruka, ariko nk'uko mwahabonye ahantu hose ukuntu hagiye hamera, nihagira indi mvura ikomeza kugwa mu minsi ikurikiranye, twagombye gufatikanya kugira ngo iyo mvura itaza kudutungura.
Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric Bagira ubusa. Bavandimwe nshuti banywanye b'Ijwi rya Amerika, mukomeze kutugezaho ubutumwa bw'iminsi mikuru isoza umwaka. Abadusabye indirimbo ya Bonnie M, Mary's Boy Child, ibashimishe.
Mary's Boy Child, Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day.
paws aglow, all the bells ring out. There were tears of joy and laughter. People shout and let everyone know.
Banganye bijwi rya Amerika ibiganiro twa twabateguriye kuri isaha na habihumurije abizi bigira imana niwe wabagejejeho amakuru hirya no hino ku isi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Itere Karekezi, wadufashije kubishyira hamwe ni Fasil Gebeho. Kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi. Mwizina rya bagenzi banje mwumvise muri ibiganiro n'abandi babigizemo uruhare bose ndetse n'abadufashije kubibagezaho, turabashimiye byimazeyo. Mwese aho muri hose mudukurikira ku isi, mutunge mutunganirwe, isi ibabere nziza.